Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteza amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Urwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya sida. Ubuyobozi bwishimira ko muri iyi myaka akato kakorerwaga abanduye virusi itera sida kagabanutse.
Akato ni ikibazo tumazemo igihe, ubu kagiye kagabanuka bikomeye, ariko muri raporo nshya ubushakashatsi bwasohotse mu mezi make ashize, akato gasigaye mu rubyiruko.
Woni muganga Saben Sanzimana uyobora ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Tukivuga ibijyanye n'uyu munsi wahariwe kurwanya indwara ya sida, zimwe mu mpunzi z'abarundi zanduye iyo ndwara zirasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuziha igishoro kugira ngo zishobore gukemura bimwe mu bibazo zifite birimo kutabona ibiryo bihagije mu gihe banywa imiti. Itsinda rigizwe n'intumwa z'igihugu cya Bahrain riri muri Israeli mu biganiro bigamije kunoza umubano hagati y'ibyo bihugu byombi. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha, reka tuyohere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Kuri itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12, isi yongeye kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida. Uyu munsi ubaye mu gihe isi ehanganye n'icyorezo gishya cya virusi ya corona. Ibyo bikaba bitoroheye abagendana ubwandu bwa virusi ya sida. Inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Kuri uno munsi wa kabiri, isi yose yibutse umunsi wahariwe ikiza cya sida. Amashyirahamwe atandukanye ku isi harabandanya kugaragaza akamaro ko kwitaho abantu bagendana umugera utera icyo kiza, hamwe no kwibuka abantu cyahitanye. Ikiza cya sida cibutswe mu gihe ku isi hose hari ikindi kiza cyadutse. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kugwanya ikiza cya sida, ONU SIDA, bivuga ko ibyo byatumye abantu bagwaye umugera utera sida bagira ibibazo bikomeye mu kutavugwa neza canke mu kutaronswa imfashanyo ikwiye. Ivyo navyo bikiyongera kwikumirwa n'akarenganyo abagendana uyo mugira bakoregwa. Ivyo biro mpuzamakungu bisaba amareta kongereza imitahe n'utwigoro two kugwanya umugera utera sida n'ibindi biza. ONU SIDA ivuga kandi kwiyaba inzego z'ubuvuzi zari ziteguye kugwanya indwara zitandukanye byari korohera isi kugwanya ikiza gishasha cha corona. Ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU vyerekana ko hashobora kwibonekeza abantu bashasha bari hagati y'ibihumbi 123 n'ibihumbi 293 bashobora kwandura sida, mu gihe icyo kiza gishobora guhitana abashika ku 148 mu myaka ibiri iri imbere bitewe n'ikiza gishasha cha corona.
Itsinda rigizwe n'intumwa z'igihugu cya Bahrain riri muri Israeli mu biganiro bigamije kunoza umubano hagati y'ibyo bihugu byombi. Fidel Niyongabo niwe waduteguriye iyi nkuru.
Umugwi ugizwe n'abategetsi 40 ba Bahrain bashitse muri Israel uno munsi wa kabiri mu biganiro by'iminsi ibiri bishimikiye ku vyerekeye gukomeza ubufashanya mu by'ubutunzi n'ivyerekeye ingenzi. Ni nyuma yuko Israel na Bahrain biteye igikumu ku masezerano yo kugirana imigenderanire myiza mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka. Itegekanijwe ko babonana n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Israel, Gabi Ashkenazi, hamwe n'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu. Bahrain yakurikiye Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gutera igikumu ku masezerano yo kugirana imigenderanire na Israel yahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igihugu kigira gatatu cyo mu kigobe cy'Abarabu cyabigenjeje nk'uko mu gihe Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu kigira icya kane. Zari bitegekanijwe ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Israel, Gabi Ashkenazi, agendera Bahrain muri indwi yamara urwo rugendo rwarahagaritswe. Ingingo yo guhagarika urwo rugendo yakurikiye igandagurwa ry'umuhinga akomeye cyane mu by'ubumenyi w'igihugu cya Iran. Abategetsi ba Iran bagirije ibiro bijejwe iperereza bya Israel Mossad ku igandagurwa ryiwe. Mu kwezi guheza umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Bahrain, Abdelatif Al Zayani, yaragiranye ibiganiro mu gisagara cya Yeruzalemu n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu, hamwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yari mu rugendo rw'ubusezera.
Barakoze bagenzi bacu Oriane Tangishaka na Fidel Niyongabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Urwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya sida. Ubuyobozi bwishimira ko muri iyi myaka akato kakorerwaga abanduye virusi itera sida kagabanutse, ariko bukongeraho ko ako kato kakigaragara mu rubyiruko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri mu Rwanda.
Akato ni ikibazo tumazemo igihe, ubu kagiye kagabanuka bikomeye, ariko muri raporo nshya ubushakashatsi bwasohotse mu mezi make ashize, akato gasigaye mu rubyiruko. Gasigaye mu rubyiruko rugirira bagenzi babo, ndetse hamwe na hamwe nko mu mashuri ahandi bahurira, ugasanga niho dusigaye gushyira ingufu cyane. Ubundi akato katerwaga no kubona umuntu n'amaso akavuga uti ngwiriya sida, nguriya arayirwaye biragaragara. Uyu munsi kubera n'iyi miti abantu bivuza kare, ipimisha kare, icyo cyagiye gituma akato kagabanuka cyane, kutakibona umuntu ngo umusomemo urwaye runaka. Ariko mu rubyiruko aho hasigaye niho nicyo gice numva twanahera uyu munsi dutekereza ngo niki twakora mu cyiciro gisigaye ngo tuzagere kuri 95%. Uyu munsi turi kuri 90% y'abarwaye babizi, 90% y'abarwaye bafata imiti, na 90% bafata imiti ikabagira ubuzima bwiza. 95% rero niyo kurwanya stigma isigaye, numva twazayongeraho ikaba 95% ya 4. Ubundi twari tuzi ngo 6 iyo ya 4 yo kurwanya stigma nyirango saje arabizi tumaze igihe tubiganiraho. Ni ikibazo kiracyahari, ariko ikibazo buri gihe cyamenyekanye bari inzira yo kugikemura.
Tukivuga inkuru ijyanye n'umunsi wahariwe kurwanya indwara ya sida, imibare igaragaza ko muri Afurika abantu barenga miliyoni 20 banduye agakoko gatera iyo ndwara. Abarenga miliyoni 1 irabahitana buri mwaka iyo batabonye imiti. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zanduye iyo virusi zirasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuziha igishoro kugira ngo zishobore gukemura bimwe mu bibazo zifite birimo kutabona ibiryo bihagije mu gihe banywa imiti. Baganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Ikibazo mbona amashyirahamwe yadufasha na HCR ikadufasha ni uko baduha umutahe, natwe tugakora ubuzi nk'abandi tukadandaza kugira ngo ya matatuze turaronka utuntu tuzeze turakaronka. Dufise ingorane, dufise uburaro bubi, twambara nabi, tujya nabi, nge mbona uko mengo bodufasha hanyuma hakurokuba agatahe kakaba ariko tuza twifashishamwo. Hariho n'igipimo tutabona muri ino minsi sedekati
ibintu dushaka badufasha. Twarigeze kubasaba imitahe baratwandika ngo gomba baduhe imitahe, umuntu bamuha ibinini araho ibinkugaca urarurajugumira urabona ngaha haragera igihe agahera n'amezi 6 badapokeje. Nayo kintu coba ntubitwa abagoye umugera bo bumenga babasa n'ababahebye. Anya rero ikintu tubona hanini boduha ni umutahe, kubera mu gihe bataradupokeza kugira umuntu azaza arikora kuri ako kanyungu mu byo yacuruje.
Kuko izindi mpunzi zijya
kuko izindi mpunzi zose nta na kimwe babura mugabo dufatiye kwijya miti. Twe tunywa imiti y'ingufu cyane nkajya bona ahora mpema ibiro 67 bunsigaranye ibiro 42. Urumva ko bihambaye kubera iki bivanye n'injyanke kubera uri ijya miti bisaba yuko ujya ugahaga nka jendi tayigange mugende tayigange ubona no bijya nkajyana n'ijya miti bigakunda yuko bishoboka yuko ingufu ziyongera ikindi nacyo. Aha muri imyaka 6 tumaze ngaha bamaze kutugirisha amasedekatre 1 nta kindi kintu badufasha tuvuze ibyo basedekatre ngo niturindire. Urumva rero anya turi mu bibazo byinshi tutagira mbere n'ukuntu twona bifata jemere cyo mbona bifate nko mu Burundi tukiribereye mu Burundi wacu bagufasha ku kwezi mugabo ngaha uyi nturonka ikintu cyose cy'umuntu agwaye nturonga
ikibazo cha sedekatre ntabwo dufite ibipimo kwiyo nk'icyo gipimo jubuvira titkereho wirihira hano mu mwami ufite amazi imyaka 5 n'inusu iyo mayitanda amazi wa sedekatre rimwe nabwo ntawe yaronse bose nandi nawe naronse we bagwa umuti gende nk'umuti baguye ndugwayo byivyihuguru bagende bagwita imiti yanyanyiye bagubya kugenda nk'umuti gusa gende nk'umuti uzokira na sedekatre namenye abasida bawe umubiri bageza bagabanuze cyane baduze nyaho guhindurira umuti ni gumwonye ne twifuza ko abaganga badukurikirana kugira twaje tuva mu mezi atatu muganga yagukurikirana agira ibipimo ama sedekatre akakumenya abasida aho bageze akamenya n'umuti aguhindurira nako hano ni umuti gusa uriya nyene kunywa gusa umubiri uzaye ibidorodombye mu maso wajya n'ibiherehere wabyimba ibintu mu mahamuna no mu mahamu izosi bagubabaye ngurugero nk'umuti gutyo gusa baduhindurira abaganga mu bazi babakoze batwitaho badukurikirana nk'abagwayi nawe tumenye ko batwitayeho nk'abandi bantu ubuyi twavuga wigura akenewe iriya miti irakaze cyane iriya miti irakaze uyinyoye urabonerwa nk'uwanyoye ikanyanga iriya miti yasizanye uyanyoye uwanyoye urumogi uwanyoye droge izisumbye urumogi uyinyoye ku murango urabonerwa ukamera nk'umusinzi nyine wasinze hano mu nkambi tujya imwe ubu turapokera kurya uriya miti utatavuze ufungura urali isombe rigaragara ugacuzungurirwa wahagaruka ugabona inzu ziko ziriruka twebye byatuyobeye kuwe bantu uwebye byatuyobeye ibyo tubibwenze ngizwe twivuze umutahe tubaze ko nkuru ya mutahe tuzoza twigurira mu gihe cyatari duvise twigurira kaya kabuyi mu gihe bataratwazana twigurira n'agasukari guke bizaduha ingoga zo kunywa umuti tunywe neza amagara yacu amere neza
murabona ko dufata imiti kaze ariko kumbere sa muri iki gihe duvise ingorane z'indenga imaze kwinjira mu gihe rwose tudafise twatuni kugira ngo ureke ipere nujya muti urashaka no kuwuhagarika kubera kubona ko udavise ububasha kugira ngo uwunywe kuko urawunywa ukacugaragura nturonke kuko bijya bisaba ko unywa muti uronke impungurwa zikwiye
mu Burundi ho imihango yo kuzirikana umunsi wahariwe kurwanya indwara ya sida yabereye mu ntara ya Kayanza mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Dr. Sylvain Zayimana uyoboye ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi aravuga uko uwo munsi wagenze n'uko iyo ndwara yifashe mu gihugu
uyo munsi nkuko mubizi ku isi yose ni umunsi wahariwe kwibuka no kushikira abantu bagendana umugera wa sida rero uno munsi uwo munsi mu Burundi wahimbarijwe mu ntara ya Kayanza muri stade y'Igatwaro ikaba uwo munsi habaye abantu bajijwe amagara y'abantu mu Burundi bashitseyo nk'umukushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanyikiza sida abaserukira ishyirahamwe rya ONU rijejwe kurwanya sida UNAIDS abaserukira iyo bita UNFPA n'abaserukira OMS isanzwe iharanira amagara y'abantu ku isi yose
Dr. mutubwire muri iki gihe ikiza cya sida cyifashe gute mu Burundi
ubunye ikiza cya sida mu Burundi duharuye ku biharuro vya nyuma vyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuko ivyo mu mwaka wa 2020 bizoboneka mu mwaka uza duharuye abana bagendana umugera wa sida abantu bakuze n'abana bagendana umugera wa sida mu Burundi ni abantu 185,000 muri rusange abakuze n'abagwayi bagendana umugera wa sida hanyuma ugiye kuraba abantu ku mwaka bandukirwa na sida n'abantu 1,900 abantu bandukirwa ku mwaka ku mwaka hanyuma bagaharura yuko icyo bita prevalence iyo ndwara ni ukuvuga igitigiri cy'abantu bagwaye mu Burundi sida baharura yuko ari 1/1,000 imwe kwijana kuvuga ku bantu 1,000 mushobora guhura umwe gusa niwe agwaye umugera wa sida aho ni mu bantu bafite hagati y'imyaka 15 na 49 abana bari munsi y'imyaka 14 nabo 14 bagwaye bagenda umugera wa sida bagera ku 900,000
muri iki gihe hadutse ikindi kiza gikomeye cyane rwose cya corona abo bantu bagendana umugera wa sida bitabwaho gute imfashanyo irabandanya kwashikira
ego gushika ubu ijerekeye kurwanya sida mu Burundi bifashwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitwa Global Fund cyangwa Fond Mondial mu Gifaransa iryo shyirahamwe rero rirafasha ku byerekeye umugera wa sida rikongera rigafasha ku ndwara ya malariya hamwe no ku ndwara y'igituntu gushika ubu abantu bose bagendana umugera wa sida bararonka imiti ku buntu biciye muri iryo shyirahamwe ribarihira iyo miti barashobora gupimwa ku buntu barashobora no kuronka uretse imiti yo gukinga yo kurwanya sida bararonka n'imiti yo gukinga no kurwanya indwara z'ibyorezo gushika ubu nta ndwaye n'umwarasinzikara kubera icyo kiza cya corona. Nuvuga nti icyo kiza cya corona iyo kigakara nko mu bindi bihugu kumbure cyari gutera ingorane ko gushika ubu iyo ngorane ntiribonekeze.
Mu mezi cyangwa imyaka yaheze hari ukuntu nk'abagendana mugira wa sida bakumirwa akamwotera abanyagihugu muri rusange akamwotera abagendana mugira wa sida eka akamwotera n'abajejwe kwitaho amagara y'abantu runaka.
Ego akamwotera ubwa mbere abantu muri rusange nuko umuntu wese akwiye gukingirwa agateka kiwe kakubahirizwa. Umuntu wese naho yogwara umugera wa sida naho yogwara iyindi ndwara iyo yose akeneye gushikirwa nakeneye kandi kumva yuko ari ikivume canke abantu kwa muhari ivomo ngo nuko agwaye. Mwayivuze yuko mu minsi iheze abantu bagana n'umugera wa sida bakumirwa, ariko ubu siko bikimeze. Abantu ubundi baremanga ko bagwaye sida kandi bagaheza mu buzima bwa minsi yose bakubahirizwa bakaronka akazi, wanashaka ku kazi bakaduga amapeta nk'abandi bagashobora no gutwara abandi, ubundi ntibikiri ingorane. Ahubwo nashaka gusaba cyane cyane abantu bagena n'umugera wa sida yuko bato kwikumira, yuko cyane cyane bufata imiti neza, hanyuma n'uwo bazi ko atayigwaye hakiri kare akipimisha, cyane cyane kuko nk'abantu bakiri bato bakivyara bakagerageza bagakinga, kuko wawikingiye wenyine ariko ukingiye n'umwana uzovyara. Ubwa nyuma nagomba guhamagarira abantu bose gushigikira abantu bagwaye sida, abantu bagenda n'umugira wose no kubashigikira, cyane cyane n'abantu bikumira. Ushatse kuvuga nko mu Burundi hari abantu abatwa usanga bataronka amakuru nk'abandi, canke hari abantu bahuza ibitsina babisangiye. Abo bantu rero baraheza bakikumira kubera yuko babona yuko bibonwa nabi mu Burundi nko guhuza igitsina ugisangiye n'undi muntu. Ni ukuvuga rero ntiyagire uwo dukumira kubera iki cyangwa ikiriya, ntiyagire umuntu yumva yuko bahaye ivomo tubashigikire, kuko uno munsi urashobora kuba ukomeye ejo ukabugwaye, cyangwa uno munsi urashobora kuba ugwaye ejo ukabyara umwana akomeye. Ibyo onye aba ari byo abantu bazirikana.
Dr Sylvain Nzeyimana, murongo w'ishyirahamwe ry'abaganga, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika kuri iki kibazo. Muramutima.
Buri mwaka guhera tariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 haba ubukangurambaga bw'iminsi 16 bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Mu Burundi amashyirahamwe atandukanye ari mu bikorwa byo kumvikanisha akamaro ko kurwanya iryo hohoterwa. Mu bari ku isonga ry'ubwo bukangurambaga harimo Madame Goyero Marigoretti, uyu akaba ari umunyamakuru wa Radio Ijwi ry'Umukenyezi ikorera mu ntara ya Gitega. Hari kandi na Madame Ella Uwimana uyoboye ishyirahamwe Diaspora Works for Mercy ryita ku bagore n'abakobwa mu Burundi. Kuri mikro ya mugenzi wacu Oriane Itangishaka, umunyamakuru Bwoyero aravuga uko ibiganiro ategura bifasha abagore.
Egoma tugiye kuraba hirya no hino usanga abakenyezi barashobora kujya hamwe bagaheza bakaganira, hanyuma ingene baganira na cyane cyane baba bahurikiye mu mashyirahamwe, aho umuntu yagiye kubaraba abashanga. Hariho n'abandi nyene usanga baza nyene bakaza ku radio bagatanga ibiganiro bijyanye n'ukungene bo nyene aho bavuye, na cyane cyane nk'aba bavuye ahantu habi bari bantaho nikora, hama bagaheza ugasanga baraduze. Twebwe mu Burundi dushatse tuvuga yuko baca bacika banikora. Hanyuma ikindi nacyo abakenyezi nyene nabo nyene ari nk'uwafise nk'amabi yakorewe arashobora kuza kuyavuga. Hanyuma iyo yavuze hari ushobora kuvuga ati murayavuga muratika ikiganiro ku iradiyo ry'Umukenyezi, hariho n'uwundi nawe aca avuga ati naho ndabibabwiye mugabo muzoraba ingene mufuma mubicishamo nka kirya gihe tuba turiko turaganirira abantu ku iradiyo bidacita animasiyo. Turasigurira abanyagihugu nk'ibintu tuba tubona biba biri mu micungararo na cyane cyane bijyanye n'amabakorerwa abakenyezi, kuko muri icyo gihe tuba turiko turakebura nk'abagabo tukavuga nk'ibintu byaba byarabaye ariko tutadoma ku izina ku babikoze. Hariho n'abandi bahora baca biyumva batumbe byari byacu byarashyitse ku iradiyo ry'Umukenyezi.
ivyo none ntivyo ba bishobora kukongereza ibibazo mu kibano kenshi bigenda gute inkiyo abantu bumvise ko hari ikibazo cyane cyashitse ku radio ntivyongereza amabi ubona bica bigenda gute ya kenshi
ahubwo abantu benshi na cyane cyane abakenyezi iyo hari ikintu kibaye babona yuko kibabaje baca bashaka yuko cyovugwa ku radio y'umukenyezi kugira ngo cumve benshi hariyo rero ego mwigeze kuvuga yuko ho bariho nk'abantu kumbure bo babaca babamenaza cyane babafata nabi muri icyo gihe bame kuko barazi yuko iradiji ry'umukenyezi na cyane cyane rikunda kuvugirwa ko hariho nk'ibintu by'amakuru ari amakuru yoyo murumva yuko acavugwa n'ingoga n'ibiganiro na bimwe bimwe niyo bibaye nabyo nyene hariho bamwe bashima kubivuga nk'ibyo byose by'abakenyezi umva yuko baba bahohotewe hari igihe nyene umubajije uti jewe none ibi biki kibazo kiwawe ushaka yuko tukivuga ku iradiyo ko dufata ikiganiro benshi barabyemera hanyuma rero tugaca tugicishako hariho bamwe nyene bamwe hari abo usanga nk'abantu baciye nk'abagabo babo baciye babamenasa ariko bobo kubera baba babonye baba bavuze ukuri hari igihe nyene ataco bibabwira kuko urumva n'ubundi ko no mu kibano mu nzu iwabo ata amahoro baba bafise
twaganire n'umushinga ntahe ndayegamiye ku bijanye n'ama club de radio no kuvuga aha abanyagihugu baza bakicarana bakaganira ku kibazo runaka byumvikana ko aho baba bari kumwe barahabwa inyigisho barahabwa impanuro zimwe mu nyigisho mutanga haba ari nk'abamenyesha makuru canke nk'abahanuzi nizihe nyigisho ziba zitunganijwe gute
inyigisho na cyane duha abo mu ma radio club turabaha ukungene bashobora kwitunganya nabo nyene bakiteza imbere nk'igihe baba bategerezwa kwicarana kugira ngo bahure baganire ari nk'ibyo bumvise nk'ibiganiro twaba twaracishije ku iradiyo cyane bijya kuganirira abenegihugu nk'ibintu bijyanye n'iterambere ari igihe bo nyene bategerezwa bagashinga umunsi w'uko bategerezwa guhura icyo kibahuza rero barashobora gutegekanya ibikorwa ari nk'ibikorwa byo mu mirima kandi nayo ikindi bategura ni ibintu byo kuziganya no kuguranana ingene baziganya bakaguranana dusha dutegerezwa kubigisha ukungene bazobikora kugira biteze imbere tukabafasha no kugira amategeko agenga uko kuziganya kwabo no kuguranana
birumvikana ko baronka ibiganiro bakaronka inyigisho impanuro none nkamwebwe ku bwanyu madame Bwoyero watanguye iki gikorwa cyo guteramisha ibiganiro byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme wasanze aricyo gikorwa cyonyine wahamagariwe ko numva umengo hari ibikorwa byinshi cyane mukora uretse ibikorwa byo guteramisha ibiganiro gusa
ubwa mbere jewe ngishika ngaha mu giheta jewe nariyegereje cyane cyane abakenyezi hanyuma mu kubiyegereza twaraganira kandi nkabasanga ku mitumba nkababwira kugira ngo buguruke bave mu misozi bongere bajye ahabona kuko mu minsi yahera umukenyezi ntiyari afise ahavugira ijambo mbere n'ibyo by'iradiyo nibo babiyumva bisaba bati twebwe iyo twaba turonka aho tuvugira kuko benshi dusanga twacinijwe hanyuma ngiye rero mu mitumba natanguye kuza no kubigisha na bijya by'amategeko agenga ingo n'imiryango hanyuma nkabigisha na bijya by'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme muri icyo gihe rero abakenyezi babifashe nka nkama hanyuma niho mu nyuma nanjye naca ntanga raporo muri dushire hamwe amabarosi radiyo rero baca bumva ko abakenyezi bo mu gihe tabayikeneye nicyo gituma baciye bayizana kuko abakenyezi bo mu gihe tabusanga berevutse kandi barakora n'imigambi itari mike yo kwiteza imbere ikindi nacyo bakora kandi barumva neza iyo umuntu abigishije na cyane cyane nkabijya bijanye n'umukenyezi muri politike nacyo nyine turagikorerako abakenyezi rero gatusanga barashima yuko batora bakongera bakitoze ikindi bashimye nuko bategereje opoza baritaba amanama ahabereye hose hama icyo rero abakenyezi niho baca batangura kuza baratanga bahuza ibyiyumviro bavugana ukungene inyigisho bari barose ko icyo gihe twashoboye kuzitangira hamwe n'abagabo bari kumwe abagore n'abagabo kandi bubakanye hanyuma baca batangura kuvuga ukungene abagabo babo bahindutse kubera ibiganiro umuntu inyigisho nari nabahaye.
Twongeye kubashimira cyane rwose Madame Marie Gorette Bwoyero aho ku ijwi ry'umukenyezi mu Burundi mu ntara ya Gitega mu Giheta. Turabashimiye cyane ku kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ishirahamwe ry'ibikorwa by'impuhwe bikorwa n'abarundi ba mu mahanga Diaspora Work for Mercy naryo nyene riri mu bikorwa byo kugerageza gufasha guteza imbere no gushigikira umukenyezi n'umwigeme ahari hose. Muri iyi minsi y'ukuharanira ineza y'abakenyezi mu kugwanya amabi bakoregwa, ishirahamwe Diaspora Works for Mercy ryo riri mu bihe bikorwa muri iki gihe.
Murakoze cyane mu pasone Oriana kunereza mukanya. Turiko turagondera guteza imbere imibereho y'umukenyezi, kugwanira amabi amukoregwa no kuyamirira kure kugira ngo umukenyezi ashobore kwishyira yizanye. Ariko muranyumve neza barundi barundi kazi n'abakenyezi twese, ndaza kuvuga ku bijyanye n'umukenyezi. Muzi ko umukenyezi ni umufasha, ntabwo ari umukozi. Hari abagabo benshi n'abashingantahe batarategera itandukaniro rya hagati y'umugore kuba umufasha wabo cyangwa se kuba umukozi wabo. Murantumva kubera turi mu bintu bya agenda, aribyo bintu bijyanye n'igitsina. Hariho n'abakenyezi bafata abagabo babo nk'uko atari umutwe w'urugo. Iyo tumaze kubicangatiranya rero, nica usanga bizana amabi, kandi ayo mabi agacagwa ku mukenyezi n'abana ari twebwe rubanda rugufi. Rero icyo nubona twebwe muri Diaspora Works for Mercy turagomba kugira ngo turandurane n'imizi n'ibituma izi ngorane zihaba. Ati izi ngorane zihaba kubera iki? Icya mbere kiba kubera iki? Umugore kenshi usanga atacyo afite azera akantu kose ku mugabo, umugabo akavuta utugote kazotwisiga duhawe n'umugabo, agahuta kazokwambara kaguriwe n'umugabo. Icyo rero bigatuma, twabonye ko bice bituma umugabo asuzugura umugore, umugore nawe akama ari munsi y'umugabo akabona ko atabonye ati umugabo atarimo atobaho. Muri Diaspora Works for Mercy dukangukira abakenyezi guhaguruka kugira ngo babe autonome, kugira ngo bashobore kwibako. Turabahamagarira n'abantu tubaha imirimo kugira umugore ashobore kugira amafaranga, bijyanuze nyari za activite qui genere de revenu, mbese igikorwa byinjiza amafaranga ashobora gufasha umukenyezi. Kuko twarasanze n'abakenyezi benshi usanga umukenyezi yirirwa atakurimira nk'undi muntu kugira ngo atunge urugo. Ariko ibyo nabyo niyo byamamo twebwe aracyo dukira tumuha ingufu, turi mu majyambere kugira ngo tubahe uburyo bashobora kurondera utuntu duto duto. Mwarabonye hariho abakenyezi twashyize mu mashuri yo kwiga gushona, bamaze gushona tukabaha imashini kugira ngo bagende nabo bagire umugambi wabo, bagire icyo binjiza mu rugo, bafashe umugabo wabo guteza imbere urugo. Nk'uko kuko murazi yuko urugo rugigwa na babiri, rero nashaka yuko umukenyezi n'umushinga ntahe kubera turi kuvuga ibijyanye n'igitsina, nibabanze twubahane, duhane agaciro. Umugore afashe umugabo mu bikomeye no mu bito bito. Niba tumaze guhana agaciro, bose dushatuba amagiriranire, kandi icyo gihe dushatutanga agaciro mu rugo. Umugabo akagira agaciro, umugore akagira agaciro, umwana nawe akaza arushiriza kubera ari mu Burundi bwinshi. Umugore rero
Shuti muduteza amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Uwayashyize hamwe ni Fasil Gabeyeho, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije.